Kwa mwinga jomezi nini reta ije nini reta ibu huni fitie ya mawangi yo hagati mugihugu nisumba kura mafaranga ikoresha kumwaka yemeza kubu reta ifitie ya mawangi yo mwendure enga ibihumbi bitandatu zama milia lizi mafaranga ya marundi
ama dini uvuye virate yugowa yuharu uviboneka tuwa duheranye mafaranga renga ibihumbi bitandatu zama milia nukubuga kwa mafaranga ruta kure amafaranga dukoresha kumwaka ya yu madeni uviravye mbele nivi goye kuraba uviravye nho muri istatua community ahadu sanzwe turi mivi ya yuhugu tunamazimi ya kamishi tutariha umbele wa kenya muri wako wale huka kuandikira wabuga wati na tizo wima utege sibu gutora mufati ngingo lero yu maze kuona umunadahe ahera na akaheri misi amadeni leo ni menshi muri igihugu kandi nibuke yuko dahara gezi gihe amafaranga yuko hemba bakozi bakayakura mu mabanki
kubera umurengera w'amadeni umuhinga n'interese yasigura ko abanyagihugu muri usangi hamwe n'abagwizatunga bacabura amadeni mu mabanki y'ubucuruzi bigatuma imigambi y'iterambere ihagarara ahantu ba leta kwirinda gufata umwenda mu mabanki kubera bifite ingaruka mbi cyane ku butunzi bw'igihugu
nibuke yuko harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki iyo rero igihugu gifashe imigambi yo gufata ikorondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikorondera amafaranga mu mabanki commercial bashiye muri BRD bijya bitare bon de trésor no kuvuga yuko amafaranga yaje bitamo gifaransa effet de victoire aba basanzwe baba privé ntibasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca baburana cyane ne ko to d'intérêt cyiduga ko leta yaguze ugasanga rero ku gihe cyo gutuma uravye muri rusangi abadandaza abarundi ubuye ntibari bato bato nta ntambaje niba kironka cyane niho baye bayaronka ntibinvesti sango biza n'umwimbo kwiye ariko gituma leta yiteza kugaragaza amafaranga yo mu gihugu na cyane cyane muri banki ntiza amafaranga amabanke ikayasaba gake kandi yo bikenewe
mu mikwe za rugendo rwakozwe no mu rwego rw'ikigega CFMI wari urongowe na Man a Studio ajya ku Burundi muri ico kigega mpuza makungu muri raporo wasohoye uvuga ko wabonanye n'abategetsi hagati y'amatariki ya 25 na 29 ukwezi kw'icyenda guheze maze hagati y'itariki 2 n'iya 4 ukwezi kw'icumi ukorana inama n'abategetsi b'u Burundi ku buhinga bwa none mu bategetsi baganiriye n'izo ntumwa hari mwa mushikanganje wa mbere je kuvendira ko guca icegeranyo cyo mu rwiri rw'u Amerika cyabonye kivuga ko ubutunzi bw'u Burundi bugeze hatemba na wahara utwigoro cyo kubunagura akarorero hagati mu kwezi kw'icyenda u Burundi bwari bufise amahera mu kigega ntigabizoza y'agaciro wabushobaza kurangura mu makungu yindi bizibiri zitarenga ntizirenguke mu gihe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari ku rugero rw'ukwezi kurenga n'indwi imwe gusa haraheze indwi zibiri Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibanki y'isi yose na FMI bagiriza ubutegetsi bw'igihugu kwiba amafaranga yagenewe imigambi aha yari bugarama bwa Muranze ariko ahura n'abaserukira abandi mu nzego z'umutekano
be murazi yuko banki mondiali na FMI bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira murazi kwagirizwa kwari wewe urya ibiturire kwari wewe ufraud amadolari tuzotera imbere gute umutekano turafise mu nzego z'igihugu ziriho amategeko ariho ubu tugeze aho rero igihugu cyagira kiduye hacaba abandi bitambika iperereza ribirabe hose abo bajeze bose bakora bakurikira mwese atari bavuye dukurikirane ubuzima bw'igihugu hanyuma murabe kuri ibyo bose
icyo gihe yasabye abaserukira abandi mu nzego z'umutekano kumufasha mu rugamba rwo kurwanya ba kaboko Perezida Ndayishimiye yemeje ko buri mwaka muri yarizi urenga w'amadolari uja mu mifuko y'abantu aho kujya muri gaga ca leta umukuru w'ishyirahamwe rikomeye Gabriel Rufyiri avuga ko ibintu byarenze ihaniro mu rwandiko rwo shyirahamwe ryasohoye muri uku kwezi ryemeza ko ubu ibintu byose nkenerwa mu gihugu uhereye ku miti ukageza ku mwavu w'ikizungu abantu bakenera bigurwa nabi nabi cyane kubera igihugu kitagira mikoro cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga y'agaciro
kuva ko 80% y'ibintu dukora mu mahanga tutaronka amafaranga yo kubigura ikimenya menya ni bitoro ni muri ako matasiyo yose hari gitoro mubona ibyo amafumbi mubona byifashe gute numva ko muri leta birirwa baragaye ibijyanye n'imiti ntushobora kurondera umuti ngo uronke ibi byose ubwa mbere bitakuye mwimba umuke kandi bigaca biva kwaba babandi aba banyoni akawe kabasuma kafite kuvuga ko gikomeye kituwa kimeze nabi cyane
mu mwaka uheze ikigega CFMI cyavuze ko Burundi ari cyo gihugu cya mbere gikenye ku isi icyo kigega cyamenyesheje ko ibice 80% by'abarundi bakoresha bakabeshwaho n'idolari rimwe n'uduce 9 ku munsi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Dieudonne Murengerantwari yarafunzwe kuva mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushyizamanza akizigenza wa Repubulika Leonard Mani yakiza yatangaje ko mu byagirizwa harimwo ukubangamira ubutunzi bw'igihugu ukunyonora amatungo ya leta no gukoresha amafaranga afite inkomoko mbi rero jya uri kaneza ijwi rya Amerika.